Yeni Radyo İzmir Amerika. İzmir Amerika ibanda nyakwa skizi gani ofdarga mukirundi no mukinyar gwan. Duneza shotimye samo dutseza matwimo kimwe na Fiden yonga shotimye na bandi bamenye chamakuru bagenzi banje. Aya makuru twabateguriye kandi twashikiriza turi mu ngo zacu bijya no hino mu ngengera z'igisagara cha Washington DC. Ntumbero iyo kwirinda umugera wa corona. Muri territoire ya Fizi hafi y'igisagara cha Uvira abantu babiri bishwe mu gitero gishobora kuba cyakozwe n'aba Mai Mai.
Ubwo rero aba Mai Mai baseruke ngo baseruke mu nzu babonye baseruke abantu bariruka harimo abagabo n'abagore bamukonyotse abashi n'abanyamurenge ndetse n'abapfurero.
Uyo ni Butaganda Senga Patrick umuyobozi wa lokalite ya Gakenke mu ntara ya Kivu mu manuko mu buseruko bwa Congo. Ibikorwa byo kwiyamamaza mu Burundi birabandanya naho hari ugushamirana kwibonekeza hagati y'abanyamigambwe itandukanye. Kuri wa kabiri abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'Ubuseruko EAC bafashe imigambi yo kurwanya umugera wa corona. Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni avuga ko kugirisha amatora mu gihe kiza cya corona coba kikibandanya kuko bari nk'ugusara. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Indwi igihugu cya Jamaica cyatanguye gushyira mu ngiro ingingo zo korosha amabwirizwa yo kurwanya ikiza cya corona. Oriana itangisha karabirinde kuri iyi nkuru.
Icyo gihugu kiri muri Amerika yo hagati cyoroheje amabwirizwa yo kwirinda ikiza cya corona mu kugurura amashengero ikiringo cy'indwi zibiri z'agateganyo. Iryo tegeko rizoja mu ngiro ku munsi wa gatandatu w'indwi rikaba ryavuye mu mwumvikano n'abayobozi b'amashengero yuko abantu bazokwambara udukingizo two ku munwa no ku mazuru kandi ntibegerane hafi na hafi. Aho yashikiriza iryo tegeko umushikiranganji wa mbere Andrew Holiness yavuze kandi ko abantu badakwiye kurenga cumi hanze y'amashengero kandi bakagumya amametero atandatu abatandukanya. Leta yongeye irarekurira ububare kugurura guhera ku munsi w'Imana utaha. Ni mu gihe abategetsi bagiye kuza barasuzuma uko ubwo bubare bugiye gukurikiza amabwirizwa bahabwa. Muri izo ngingo zo korosha amabwirizwa yo kurwanya corona, ububare butegerezwa gukurikiza ukutegerana hafi na hafi y'ugura n'ugurisha kandi bakakira abantu batarenga batanu batanu. Muri Jamaica hamaze kwandura corona abantu barenga amajana atanu, icyenda muri bo baramaze kwitaba Imana.
Urakoze Orian. Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni avuga ko kugirisha amatora mu gihe kiza cya corona cyoba kikibandanya kuba ari nk'ugusara. Ibyatangajwe na Perezida Museveni mu bubaye bwa mbere byerekanye ko amatora yari ategekanijwe kuba mu mwaka uza ashobora kwigizwayo. Yavuze ko kugirisha amatora mu gihe kiza cy'umugera wa corona cyoba kikihari kuba ari nk'ugusara. Yabitangaje mu kiganiro yahaye televiziyo yo mu gihugu ciwe NBS cyashikirijwe ku muhingamo wo ku munsi wa mbere. Igihugu cya Uganda gifite ibitigiri bigereranye by'abandi bumugera wa corona abandi 121 nibo bavugwa ko bafise uwo mugera mu gihe ata muntu n'umwe urahitana. Haizi iminsi mike icyo gihugu gitanguye korosha ingingo yo kuziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo. Nahata tariki irashyirwaho ku matora yo mu mwaka uza w'2021 mu bisanzwe aba mu kwezi kwa kabiri. Perezida Museveni ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1986 ntaremeza niba azosubira kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Ibyo naho umugambi uri ku butegetsi National Resistance Movement NRM mu mpunyapunyo uza waramusabye kubuserukira muri ayo matora. Abanyagihugu biteze ko ari bazoserukira umugambi wiwe mu matora. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu arahakana ko atanyuruje imiliyoni 50 z'amafaranga ya leta. Oriana Itangishaka araduha inkuru y'Idonido.
Mu rubanza rwatanguye ejo ku munsi wa mbere niho Vital Kamerhe yagirizwa kuba yaranyuruje ayo mafaranga y'igihugu. Umukuru wa Sentare yaciye yunguruza urwo rubanza ikiringo cy'indwi zibiri kugeza ku itariki 25 z'uku kwezi. Ni mu gihe amatohoza akibandanya. Niwe mutegetsi akomeye wa mbere ashikirijwe imbere ya Sentare mu byagirizo byaruswa muri Congo. Umunyepolitike amaze ukwezi afunzwe asaba kurekurwa ngo aburane yidegembye. Kamerhe arahakana ibyagirizo by'umushikirizwa manza wa leta ko yanyuruje ayo mafaranga yari agenewe ibikorwa by'inyubako za leta. niyagirwa ivyo vyaha ashobora gufungwa ikiringo cy'imyaka 20. Ivyo vyaha biragirizwa abandi banye politike babiri, muri bo hakaba harimwo uturuka muri Libani, bombi nabo barahakana ivyo vyaha.
Turagushimiye Oriane. Zambia yugaye imbibe n'igihugu cha Tanzania mu ntumbero yo kurwanya ikiza cy'umugera wa corona. Ivyo bizotebesha ubutare bw'umuyo mu Zambia ishorera hanze gucishije ku kivuko cha Dar es Salaam. Perezida wa Zambia Edgar Lungu yategetse kugara imbibe hagati y'igihugu ciwe na Tanzania ku munsi w'Imana, inyuma yuko abantu 76 basanganywe umugera wa corona mu gisagara cha Kakonde kiri ku rubibe na Tanzania, igitigiri kinini cyane cy'abandi uwo mugera mu kiringo cy'umunsi umwe. Ingingo zikomeye zikuziriza abantu kuva mu ngo zabo zafashwe n'igihugu cya Afrika y'Epfo zatumye abacukura ubutare bahindura ibivuko bakoresha. Zambia yari yahisemo ikivuko cya Dar es Salaam. Abategetsi b'igihugu cya Zambia ntibamenyesheje igihimbibe hagati y'igihugu cyabo na Tanzania zizomara zugaye. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Zambia, Chitalu Chilofya, yatangaje ko igitigiri cy'abari bamaze kwandura umugera wa corona mu gihugu gushika ku munsi w'Imana cyari 267. Bari bamaze guhitanwa n'uwo mugera barindwi. Muri Tanzania bamaze kwemezwa ko bafite umugera wa corona 509, mu gihe abo maze guhitana ari 21, nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe rizezwa amagara y'abantu isi OMS. Ayo yari amwamwe mu makuru makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo uwezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho ku munsi wa 16 amatora abandanya kwitegurwa. Igipolisi cyemeza ko abantu barenga 35 aribo bamaze gukomerekera mu mishyamirano cyane cyane hagati y'abanywanyi b'imigambwe CNDD-FDD na CNL. Eloje buri kaneza dufite ibindi kuri inkuru.
Azumanuka bushyira uburengero ni z'abakandida b'imigambwe ikomeye kurusha iyindi yariyo CNDD-FDD na CNL bakoreyemo. Agatonro wa Faye Nyanza yake muri Makamba, mu gihe Varisa Ndayishimiye yakubitiye mu minago ya Rumonge. Hagataho igipolisi gikomeje kwagiza umugambwe CNL kuri kutegura kwiba amatora. Umuvugizi w'igipolisi yabishikirije mu cegeranyo c'ivyabaye mu ndwi ya kabiri y'imyamamazo. Siya nkuriki
kugerageza kwiba canke kuzokwiba amatora vyaraduze cane, vyakozwe n'abanywanyi b'uwo mugambwe CNL. Ivyo kutsinda rwana bigirwa ahanini n'abanywanyi b'umugambwe CNL vyatumye abanywanyi bashika ku 30 b'umugambwe CNDD-FDD bakomereka, hanyuma 5 nabo b'umugambwe CNL nabo nyene barakomereka bariko barasubizwa. Hanyuma igipolisi kaba aha hose cyakoze amatohoza kirafata abantu bashika kuri 95 bariko barashuruha. Rero uno munsi bishurusha canke bashurushwa, turasabye kuba baratangura kwihoza canke bahoza, kuko atari uko bazohoza. Kandi uburyo ibikoresho byo kubasubiza hasi birahari. Rya mbere polisi y'Urundi nabo bakorana gisubiza ahantu hasi abantu bariko baragumuza. Indoto mbi yoyo no kwihenda ngo yumvire yuko azosubira kuvyura akajagari hamwe twabona mu mwaka wa 2015 muri kino gihugu. Biya byaraheze ntibikiba muri kino gihugu, uri ko arabyumvira no mu mutwe amenye ko ari ndoto mbi.
Muri kiye yanishuye aramwagiza guhengama.
Ibyo dutanga n'ibyegeranyo biva ku rubu. Twebwe turavuga tuti kanaka yakubise umuntu ku munsi uyu isahi kuri iki kibanza, wakubiswe yitwa gutya, wamukubise yitwa gutya. Ibyo rero kubera kuko bajya abantu badashaka kubihinyuza baca baza bavuga ngo ibyegeranyo dutanga ngo birahengana, baratubwira ikintu na kimwe twavuze ubugororero twatanze bazira tuzanire akaroro twatanze tari nako bafise kuyabaga fise bari guca bakavuga ati nkibi ibi yavuze bisize
uto turoyero terance mane yambo na yavuga ati nere ntatubuze. Yatwerekaniye mu kiganiro haya amenyesha makuru umuntu wiheze
umugambwe sene urabeshuje wivuye inyuma. Inkuru zihengamye zashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi aho yagize abanywanyi b'umugambwe sere kuba bariko barashaka guhungabanya umutekano n'ibikorwa byo kwiyamamaza. Akarorero kavuba naho umuvugizi w'igipolisi yagirije abanywanyi b'umugambwe sene ko bishe umuntu mu ntara ya Kirundo bakoresheje icumu, kandi ibyo byakozwe n'ugwaruka rw'imbonerakure. Ikindi kinyoma ni uko uwo muntu atitaze Imana ahubwo ariko aravurirwa mu ntara ya Ngozi. Izo nyene zakoze iryo shano zarafashwe n'abajejwe umutekano zari zitwaje inkoni inkoho za mugobore amacumu ibipanga n'ubushije biragoye gutahura no kumva rero ngene mu gihe habaye ibintu nk'ivyo haci hakurikira ifatwa n'ifungwa ry'abanywanyi baba bacumi na bane b'umugambwe SNL
abandi batagwa neza umugambwe SNL ni televiziyo y'igihugu umukuru wawo ntabihaga amatama
n'umugere bitera raho wa televiziyo nigwa ari ishushu mutwe ngo bya SNL ngo bacishe ko bayeyimbye umunota umwe cyane abase kuhonda bajika ku bya SNDFDD shirako ni mushake mu marende saha yose ntamenye yuko abarundi bafite ama televiziyo baharogwa kurusha nimba mu Burundi hari ama televiziyo menshi mu mazu ntarenga ibihumbi ijana abaye menshi cyane nibyo bihumbi ijana nka 195 byo babiri Bujumbura ibisigaye mu yindi mirimo none ushize kuri televiziyo cyane n'ushire ko bitwari abisho bitwara ikanuku kwatwe tugabaye bashe babanga makuru muraza murabita yo masana ni hagira tuzoyabatira kujya twikorera ibyo wacu byo mugamba ntangora
abamenyesha makuru n'inama y'Episkopi Katolika yababurira kagohe biri mu itangazo umukuru wayo musenyeje wa Shenta Ondereye yasohoye kuri uyu wa mbere
icya gatatu tugihanuye abamenyesha makuru bashinzwe kwerekana imyiyamamazo itandukanye cyangwa gutanga umwanya w'amajambo mu bimenyesha makuru by'igihugu radio na televiziyo nibitwararike gutunganiriza bose cyo kimwe nk'uko bibereye kandi bitera iteka abakora uyu mwuga bawuzi mbere n'ubutiyamamaje uwo mwitwarariko ubatume bavuga ko atiyamamaje kugira ngo abantu babimenye
bamwe mu bakuru b'imigambwe nka Abdul Kasim wayipegezaga mibanga nabo bafite icyo bashima
muri rusange urabona yuko mu gihugu haratekanye imigambwe barahura bose turahura tukaramukanya bamwe bose bakarengana tubona yuko arishimishije muri rusangi turabona yuko imyamamazo iri kuyagenda neza ibisigaye nuko imigambwe yose muri indwi isigaye yogerageza gukurikiza bya code conduite twese twashira ko urukumu tukarindira byavuye mu matora ahogira ubutashine akazoheza akitura amasentare cyanke abandi babijejwe
amatora y'umukuru w'igihugu yabashinga amateka n'abaje inama y'amakomine ariko ari yamamarizo wazoba kuwa 20 kuno kwezi Eloge Wikaneza ijwi rya Amerika
tushimire Eloge Wikaneza kuri iyo nkuru
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bishwi rya Amerika ndero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
kuri wa kabiri abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika buseruko EAC bagize inama idasanzwe iyo kwigira hamwe ubugene ogwaniriza hamwe ikiza cy'umugera wa corona imaze gufata abantu barenga 1,700 mu bihugu 6 bigize uwo muryango Pia Klaven yo nkuru adufite ibindi kuri iyo nkuru
inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ititabwiye n'abaperezida b'u Burundi na Tanzania yari imaze gusiba akarenga kabiri n'inama idasanzwe yigi ikibazo kimwe gusa gihanze akarere n'isi muri rusangi arico kiza cy'umugera wa corona yabaye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi bw'amasanamu bita video conference abakuru b'ibihugu bane nibo bitavyo nama uwo Rwanda Paul Kagame ari nawe twara EAC akaba ari we yarayirongoye wa Kenya Uhuru Kenyatta wa Buganda Yoweri Museveni no wa Sudan y'Epfo Salva Kiir perezida Paul Kagame yabanje kubacira ku mayange ingene ico kiza cifashe mu karere uwo mugera wari umaze gufata abantu barenga 1,700 muri EAC igihe twateguriye inkuru n'abagera kuri 54 bamaze kwitaba imana yashimiye abashikiranganje bajeru amagara y'abantu n'abajeru ubutunzi n'ubudandaji ingene badasiba gufata ingingo zo kugwanya ico kiza n'ingaruka mbicotera mu karere cane cane inzara mu gihe ibidandazwa bitokoroherezwa ngo birengano kuri kwamye. Abakuru b'ibihugu bane bashimiye umuryango wa EAC umaze gutanga ibikoresho birimo ivyuma n'imodokari za laboratoire ngendanwa laboratoire mobile kugira ngo zifashe gupima abagwayi benshi kandi mu mwanya muto. Biyemeje kubabwirizwa gusenyera ku mugozi umwe mu kugwanya ico kiza ruhonyanganda kuko bimaze kuboneka ko igihugu kimwe kigemurira ikindi iyo ngwara cane cane biciye mu bashoferi b'amakamyo atwara imizigo y'ibiribwa. Ikindi bashimangiye ni uko hatogira igihugu kinyegeza amakuru ku vyerekeye iyo ngwara kumvo igicankiriya. Ku bwabo hagize abanyegeza ko ico kiza kihari canke bakavuga ko kimaze gufata bake vyotuma umugambi wo kugwaniriza hamwe COVID-19 ataco ushikako. Naho ibihugu bifata minenegwe uwo mugera bitadomwe ko urutoke ibihugu vyagirizwa kutavugisha ukuri na Burundi na Tanzania bititavye mbere iyo nama. Perezida Kagame yagarutse ku ntege nke ziri mu gufataniriza hamwe mu kugwanya ico kiza muri EAC hari mu kiganiro yahaje abamenyesha makuru mu ndwi zibiri ziheze.
For the East African community and in that sense regional integration, it remains important that we keep cooperating.
Ati hano muri EAC umusenyera ku mugozi umwe ubu rero ni ngombwa kurusha ikindi gihe cyose kuko turi mu kaga. Akarore n'abashoferi bambuka imipaka bazana ibidandazwa bukeye bagasubira inyuma bakongera bakagaruka gutyo gutyo ni muri abo habonekamwo umugera mbere. Tubwirizwa kwibagira ibindi byose byo dutandukanya tugafashanya mu kugwanya iki kiza. Nta gihugu na kimwe gishobora kwifasha uru rugamba niyo mpamvu mvuga ko ari ngombwa. Dushobora kunanirwa gukorera hamwe dushobora no gucererwa dushobora mbere no kubyegeza inyuma ariko ndabisubiyemo impera n'imperuka tubwirizwa gukorera hamwe tubwirizwa kurondera inzira yose yatuma dukorera hamwe. Yego nivyo hari inzitizi nyinshi ariko tubwirizwa kuzirengera ku nyungu z'abanyagihugu.
But we have had weaknesses in that which we need to overcome.
Kuri ico bafashe ingingo kwaja ho vuba umugwi uhuriwe ko nibihugu byose bya EAC upima kongera gusuzuma abashoferi imbere yuko bafata ingendo zambukiranye imipaka batwaye ibidandazwa cyane cyane imiti n'ibiribwa. Hari bisata abo bakuru b'ibihugu basanze bimaze kubangamirwa n'ingaruka mbi zituruka ku kiza cya COVID-19 nk'ubutunzi ukubaho kw'abanyagihugu ubudandaji amahinguriro ibisata by'amahoteli na ba mukerarugendo hamwe n'imigambi hambaye yahagaze mu bihugu bitandukanye bya EAC. Gusa basanga nk'amahinguriro akora ibikoresho byo kwa muganga udukoresho two gufuka umunwa ibikoresho by'isuku abwirizwa koroherezwa cyane mu kazi kayo. Basavye ko mu bihugu bitandukanye hobaho ibigega byo gufasha abadandaza kwisononora kugira ngo ubutunzi bw'ibihugu n'amahinguriro mato mato ntahombe ngo azimangane burundu. Itangazo ry'ibyavuye muri iyo nama idasanzwe yo guhanana ibyiyumviro ryerekana ko abakuru b'ibihugu Uhuru Kenyatta yuhuri Museveni na Salva Kiir bashimiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabahurije hamwe. Icyo bikoze itangazo ntacyo rivuga ku bakuru b'ibihugu Petero Nkurunziza w'u Burundi na John Pombo Magufuli wa Tanzania batitavye iyo nama. Muri Tanzania mbere abashinga amateka b'umugambi Chadema ukomeye mu itavuga rumwe na leta baranse gusubira kwitaba ibikorwa byabo batseguye ko badashobora kwemera ko leta y'igihugu cyabo ikora icyo bise kwica abantu kabiri kuko yankiye umushikiranganje w'amagara y'abantu gutangaza ibitigire nyavyo by'abagwaye n'abapfuye bishwe na corona. No mu Burundi ni nkuko abatavuga rumwe na leta n'amashami yigenga bagiriza leta gufata minenego ico kibazo ku nyungu z'amatora azoba kundwiza. Kuri uyu munsi w'inama ya EAC umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari yaherekeje umukandida w'umugambo uri ku butegetsi mu Burundi mu myiyamamazo mu Rumonge. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwishu rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver.
Kubakunzi kubanywanya ibijwi rya Amerika ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virus ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri sanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganiza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana nabo muturanye mukomere cyane
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC n'ubundi no mu Kinyarwanda muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu Manuko abantu bitwaje ibigwanisho bisha abagore babiri inguru dushikiriza mumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo Ndagizimana yakurikiranye iki kibazo ari muri ako gace
nkuko bitangazwa n'umuyobozi wa rugarite ya Kenke Bwana Rutaganda Senga Patrick avuga yuko barashwe ko ari babiri barasiwe mu kibira cyo muri Mukoko aho bari bavuye mu minembwe bagiye guhayifu kwa murima
Sanzo birekeza kwa murima bagaca kumabari yewe haramabari yorane mu nzira
yabandi
ari wa kadiri zitakuza FDC ya prince ari wa police ubwo bari bakambutsa mabari yuri yose kwa ratatu arane nako bayatambutse rero muri intervalo hagati kwa murima aho kumabari abari ho bahurira Nuwe mutego wa mai mai. Ugorero wa mai mai, da seruke ngo wa seruke mwenye wa mwenye wa seruke, ala andovari iluka, harimu wa bagabona wa gore, la mwokonyo utabashina wa nyamurenge, ndese na wapurero, ugorero ala andovari iluka, muku iluka rero, ala mai mai waraba asa, ama tata fatu omuda, marapa, nuwe mungabo undi umushi, abandi bose gabari iluka, nuwe mwenye rero, ama kudu shikini uko mwenye ingirambo yombi wa maze kuri uriza hamwe,
Amakuru dukesha bamwe mu basirikare bakorera kwa murima ahamya yuko nyuma yaho FARDC cyabakurikije amasasi umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Zabinesha avuga yuko kubera ikibazo cy'inzara iri mu Minembwe mu gihe cy'ibyumweru bigera kuri bitatu hamaze kwicwa abagore batatu bamwe barasiwe mu mirima bagiye gushaka ibyo kujya aho bari basanzwe bahinga ariko kuri none hagenzurwa n'inyeshamba z'abamayimayi
abo bose bapfa benshi rero kuko bose bagore bapfuye baba bagiye gushaka ibyo kurya babandi bapfuye ku itariki 18 z'ukwa kane bari bagiye mu mirima gushaka icyo bagabwira abana uyu wapfuye none nawe yaragiye kwa murima hamwe n'abandi nyine kugura gushaka ibyo kurya guhahirayo kuko ariho bihendutse hano Minembwe zagizireyi byinshi
none se mwebwe nka leta ni iki gikorwa kugira ngo mube mwarengera abo bantu bagenda bica
leta dusabisha ku nzego zo hejuru twandikiye umukuru w'intara yacu guverineri wa Kivu twandikiye minisitiri wa interior wa provincial nyine nawe n'abandi twasabisha n'abasirikare tubasabisha ko bo kwagura ahantu hari umutekano aho imirima yose igera abantu bakaza baza gushaka ibyo kujya mu mirima yabo mu mutekano kirabe aho bashaka ibyo kujya bagaragaza kuhaza sekirite kugira ngo abantu ntibicwe n'inzara
ku ruhande rw'umuyobozi wa sosiyete sivile yo muri ako karere bwana rubuza ngo masenkade asaba leta ya Congo gushyira imbaraga mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho yicaraye ikinzira karengane z'abaturage
yababaje muri iki kinyejana kubona abantu b'abagore bishwa hanyuma isi igaceceka hano turi ntabwo ari kuba ngo ni ahantu bihishe hatazwi isi iramenya ibibera hano hari ingabo z'igihugu hari ingabo mpuzamahanga za MONUSCO bishaka kuvuga ko amakuru hano agera kure hashoboka ariko rero tugatangazwa n'ukuntu isi iceceka mu gihe twumva iyo ahandi habaye ibiza runaka isi yose yaguruka igatabara ariko abantu bini wacu bicwa bene ibyo ngibyo abantu bagakomeza bagaceceka bo mbere yo guhamagara amahanga twahamagara inzego z'ubutegetsi bw'igihugu cyacu cya Congo kugira ngo bashyiremo imbaraga mu kurwanya aba bantu imitwe yitwaje intwaro ikomeje kuduhekura bigeze ahangaha
twagerageje kuvugisha abagwanyi bo mayimayi bashinjwa kuba bisha abo baturage ntibyadukundira izi mpfu z'abo baturage zibaye mu gihe agahenge k'amahoro gasa naho kari gatangiye kugaruka mu Minembwe nyuma y'igisirikare cya Congo gitangije ibitero ku bagwanyi bo mayimayi tariki ya 22 y'ukwezi kwa kane 2020 Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika uvira mu ntara kivuye
dushimire Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Ikigo cy'igihugu kijeje iterambere mu Rwanda RDB isaba amahoteli n'uburiro kwandika imyidondoro y'umukiriya wese aje abagana RDB ivuga ko ibyo ari mu ntumbero yo kubandanya kwirinda ikwiragira ry'umugera wa corona Claude Ganza Munyamagana araduha ibindi
Kuri uyu wa mbere ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB cyasohoye itangazo risaba abayobozi b'amahoteli amaresitora n'ahandi hafatirwa amafunguro n'ibyo kunywa guhita batangira kujya bandika umwirondoro wa buri wese mu babagana RDB ivuga ko umwirondoro wandikwa ari amazina yombi nimero ya telefone isaha n'umuntu utumukiriye ahagereye ndetse n'akarere atuyemo ibi ngo ni mu rwego rwo gukomeza gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona kwandika imyirondoro ya buri mukiriya birareba buri hoteli na resitora yabo nini n'intoya nk'uko Dorine Ingabire yobora ishami rishinzwe itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB bivuga
nama hoteli bagomba kubikoresha kumenya kureba contact tracing y'abantu baza kuri amahoteli bagomba kuyandikisha amazina na nomero
ni ukuvuga ngo buri muntu wakiriye wese agomba gutangira myirondoro
yego
birareba n'uturesitora dutoya tw'abaturage yenda nko mu duce tw'ibyaro cyangwa ni amahoteli manini n'amaresitora manini ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB kivuga ko aya makuru azajya abikwa mu buryo bw'ibanga ariko aho bizaba ngombwa gakoreshwa mu gushaka amakuru ajyanye na virusi ya corona aya makuru ngo azajya akoreshwa mu gushakisha umuntu wese waba warabonanye cyangwa yagize aho ahurira n'uwanduye virusi ya corona cyangwa agaragaje ibimenyetso byayo imyirondoro izagenda ifatwa ikaba yafasha mu kumugeraho bitagoranye urugaga rw'abikorera mu Rwanda ruvuga ko aya mabwiriza agamije kwirinda no kurinda abandi azashyirwa mu bikorwa kandi ko mu gihe rwabona hari ubundi buryo byakorwa neza nabwo babimenyesha inzego bireba bikaba byakosorwa umuyobozi mukuru w'urugaga rw'abikorera bwana Robert Bafakurira avuga ko kwandika imyirondoro ya buri mukiriya wa hoteli na resitora n'ahandi hose hatangirwa amafunguro n'ibyo kunywa bishobora kuba imbogamizi ku mitangire ya serivisi ariko ko
imbogamizi zo zirimo ari kutagenda no kwirinda isanzwe ariko uko ibintu bigenda bihinduka twabanje muri lockdown tudakora twatangiye gukora nacyo ni improvement kuko nabo muri izo mbogamizi nazo twazikoreramo nabyo bikarangira yenda tugasanga nta virusi iri mu Rwanda nabo twakora twisanzuye
nka PSF ni iki muteganya gukora kugira ngo ayo mabwiriza amenyekane mu bikorera atanyuye no gushyirwa mu bikorwa
dufite association zijyanye n'amahoteli
Bwana Bapfakurira asaba abikorera kubahiriza aya mabwiriza no kuyashyira mu bikorwa kuko adashyizwe mu bikorwa neza bishobora kugira ingaruka zikomeye kuri bo no ku gihugu muri rusange
amabwiriza avuye muri minisiteri y'ubuzima kuko nibifite ubumenyi buhagije ndetse nyize no mu zindi minisiteri kugira ngo bitazatwara igihe kinini kugira ngo dukore mu buryo bwisanzuye kuko bidakurikijwe byatuma duhora dukora mu buryo bukomeye ariko tubikurikije mu gihe kitari kure tuzasanga dukora twisanzuye neza ko n'igihugu cyagiye natsinda uburwayi bushobora kuva hanze aho babona abantu bose bajya muri karantine imisi cumi n'ine n'uburyo butandukanye bwose ni muri urwo rwego natwe tugomba gufatanya na leta kwirinda icyateza ibibazo mu gihugu kuko biramutse bigaragaye mu mahoteli yuko ari ikirezo cyagezeyo intebe ebyiri zose zizafungwa kugira ngo bibanze birangire ibyiza ni uko twakwirinda twakwemera tukavunika tukakora kugira amabwiriza kugira ngo bitazatwara igihe kinini
guverinoma y'u Rwanda iragenda ikoresha uburyo butandukanye bwunganira ingamba zo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona kuri ubu hoteli na za resitora zifunga ku isaha moya z'ijoro kandi hakubahirizwa intera nibura ya metero imwe hagati y'umuntu n'undi abantu bategetswe kwambara udupfukamunwa igihe cyose bavuye mu rugo ndetse nko ku mabanki n'ahandi ntawemererwa kwinjira amatakambaye hirya no hino hanagaragara inzego z'umutekano zireba niba buri wese agenda yambaye agapfukamunwa kandi neza kandi polisi ivuga ko abazajya bafatwa ntako bambaye bazajya bacibwa amande banafungwe kugeza ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere abantu 285 nibo bari bamaze kugaragaraho virusi ya corona mu Rwanda 150 muri bo bakaba barayikize mu gihe 135 aribo bakirwaye inzego z'ubuvuzi zivuga ko nta muntu uricwa na virusi ya corona mu Rwanda. Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi
ry'America. Juti mwese mukunda Radio Ijwi ry'America ibiganiro byo muri kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer adufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Fasil Gedeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro. Wabihagarariye ni Frederic Nkundikije. Namakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikro ari kumwe na Fideni yo ngabo turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza mubandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika.